Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru. Mu Burundi ibarura riheruka gukorerwa muri Minisiteri y'Uburezi ryatahuye urutonde rw'abakozi barenga 1500 bahembwa badakora. Tubafitiye n'ikiganiro Combo Taxi. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira icyo gihugu guhagarika kwibasira abanyamakuru. Uyu muryango uravuga ko nta butabera ku mpfu zidasobanutse, kandi ko bamwe mu bafunzwe bagera mu nkiko bakavuga ko bakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo. Ni muri raporo yashyizwe ahagaragara ku wa kane w'iki cyumweru. Kigali, Eric Bagirubusa.
Muri iyo raporo ngufi, umuryango Human Rights Watch wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uravuga ko abategetsi b'u Rwanda bagombye kurekura umunyamakuru Dieudonne Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan, kandi bagahita bakora vuba na bwangu amaperereza ku bikorwa by'iyicarubozo akorerwa kugira ngo agire ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'uburenganzira ku butabera buboneye. Human Rights Watch ivuga ko kuva umwaka ushize 2023 abategetsi b'u Rwanda batarabasha gukora amaperereza ku rupfu rudasobanutse rw'umunyamakuru John Williams Intwari. Bwana Lewis Mudge ukuriye umuryango Human Rights Watch mu karere k'ibiyaga bigari avuga ko ibikorwa bikabije by'iyicarubozo no kutabasha gutanga ubutabera kuri urwo rupfu rw'umunyamakuru waruzwi cyane mu nkuru zicukumbuye byatumye abanyamakuru bo mu Rwanda batangira umwaka bari mu rwijije. Human Rights Watch ivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda bishoboka ko buzakomeza kurushaho kuba bubi, keretse nihagira icyo ubutabera bukora mu bwigenge bugahita burekura abanyamakuru bafunzwe hatubahirijwe amategeko. Afite ibikomere mu gahanga agaragara nk'ufite intege nke, Niyonsenga yabwiye urukiko I Kigali mu kwa mbere kwa 2024 ko afungiwe mu mwobo uhora ujenga amazi hatabona, kandi ko ahora kubitwa nk'uko Human Rights Watch bisobanura. Yavuze ko mu rubanza rwe nta butabera yiteze kuko mu myaka itatu afunzwe mu buryo bwa kinyamaswa nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byabitangaje. Amategeko mpuzamahanga abuza ko hari uwafungwa mu buryo bwa kinyamaswa, kandi ko inkiko zagombye guhagarika ibyo bikorwa. Niyonsenga wayoboraga Ishema TV ndetse n'uwari umushoferi we Fidel Komeza Usenge batawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa kane kwa 2022. Ni nyuma yo gutangaza makuru ku ngaruka z'icyorezo COVID-19 ku baturage. Barezwe ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitirira umwuga w'ubunyamakuru ndetse no kutubaha ibyemezo bya leta. Bombi bagizwe abere mu ntangiriro za 2021, ariko ubushinjacyaha burajurira aho Niyonsenga yongeye gutabwa muri yombi mu mpera z'uwo mwaka ku cyemezo cy'urukiko rukuru I Kigali. Kugeza ubu urubanza rwe ruri mu rukiko rw'ubujurire aho asaba kurusubirishamo ku mpamvu z'akarengane. Mu ifungwa rya Niyonsenga, Human Rights Watch yakomeje kubona amakuru yizewe y'abantu batandukanye yemeza ko bamubonanye ibikomere ku masura ndetse no ku mubiri, kandi ko avuga ko akubitwa kenshi. Abacamanza ntacyo bakoze kubipererezaho cyangwa gutegeka ko byahagarara. Niyonsenga n'abanyamategeko we banabwiye urukiko ko abamurinda bafatira amadosiye yagombye kumufasha mu rubanza rwe. Ufatiye kubiboneka mu miburanire, abanyamategeko ba Niyonsenga babwiye urukiko ko iyo bagaragaje icyo kibazo kubategeka gereza basubizwa ko adafite uburenganzira kuri dosiye ze. Gufatira ayo madosiye byabaye rusange cyane ku manza za politiki. Urukomatane rw'inyerezwa n'impfu zitavugwaho rumwe no gutera ubwoba ndetse no guta muri yombi abanyamakuru ni uburyo bwiza butuma abanyamakuru barushaho kwiniga mu Rwanda nk'uko umuryango Human Rights Watch ubivuga. Ntwari yari umwe mu banyamakuru bake mu Rwanda watangazaga inkuru zikomeye zivuga ku buzima bw'abanyamakuru bafunzwe ndetse akananenga ubutegetsi, cyo kimwe na Niyonsenga. Mu kwezi kwa mbere tariki ya 19 mu mwaka ushize w'2023 nibwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko Ntwari yapfuye azira impanuka zo mu muhanda ku Kimuhurura mu mujyi wa Kigali, kandi ko umushoferi wari utwaye iyo modoka yatawe muri yombi. Ariko ubutegetsi ntibwabashije kugaragaza ahantu hanyaho iyo mpanuka yabereye. nta namakuru yisumbuyeho bwashatse gutanga impamvu urupfu rwa ntwari rudasobanutse zirumvikana ku bwa Human Rights Watch yakunze guterwa ubwoba no kwibasirwa n'ibitangaza makuru byegamiye kuri leta kandi yahoranaga ubwoba ku mutekano we akabibwira inshuti ze z'abanyamakuru n'abashakashatsi ba Human Rights Watch kugeza ashatse guhunga nubwo Rwanda rwasinye amasezerano y'umuryango w'abibumbye arwanya iyicarubozo n'ifungwa rinyuranije n'amategeko Human Rights Watch yakunze kumenya amakuru yizewe ku bahoze ari abafungwa bakorewe iyicarubozo n'ibindi bikorwa bitemewe mu magereza yo mu Rwanda harimo Nyarugenge ya Mageragere iri mu mujyi wa Kigali aho bamwe bavuze ko bafungirwaga mu kato bakanakubitwa Human Rights Watch ikavuga ko abafatanyabikorwa bo mu karere n'abo ku rwego mpuzamahanga bagombye gusaba u Rwanda kurekura abanyamakuru bafungiye ubusa n'abarunenga kandi bagasaba iperereza rihamye ku rupfu rwa ntwari.
Urakoze Eric Bagira Ubusa, twasabye ubuvugizi bwa Leta y'u Rwanda kutubwira uko bwakiriye raporo ya Human Rights Watch. Ubusabe bwacu bwakiriwe, igisubizo tuzakibagezaho. Burundi ibarura riheruka gukorerwa muri Ministeri y'Uburezi muri icyo gihugu ryatahuye urutonde rw'abakozi barenga 1500 bahembwa badakora. Leta ivuga ko abo bagiye gusimbuzwa abandi. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragizwaho na Thierry Vendayishimiye.
Ubwo rusasuma rwabaye kuva kuwa 25 z'ukwa gatanu gushika kuwa kabiri z'ukwa gatandatu mu mwaka uheze w'2023 rwakorewe ku mashure yose. Ubuyobozi n'ubugenduzi bw'indero n'amashure yo mu Burundi hamwe no mu bisata byose giye gukira ubushikiranganje bw'indero. Ubwo rusasuma rwatanguriye mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'indero kuko aribwo bufise abakozi benshi mu Burundi, bakaba bangana n'ibihumbi 86 n'amajana 552 ku 75% by'abakozi bose bahembwa na Leta y'u Burundi. Ikindi cabitumye ni inkuru zaciye ku mbuga Waniro zavuze ko abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero bagera ku 46% baba bahembwa badakora. Mu kwezi kw'indwi guheze naho abakozi bababa 4000 barahagarikiwe imishahara. Benshi mu bari bahagarikiwe imishahara wasanga arabahemberwa kuri konti imwe. Ico gihe abahagarikiwe imishahara barashitse mu bushikiranganje baratanga ibyo basabwe, basanga bamwe nababikira abafurera canke abubakanye bahemberwa kuri konti imwe. Benshi muri abo bakozi barasubiye barahembwa, ariko hakavugwa ko hari nabandi bataratunganirizwa. Kubwo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero, ubwo rusasuma ruheruka kuba rurabakuye kwiceyi.
Mama nawe ni yavuze ati twenge turaruhuze mu busodepri 4000 ahubwo twebwe ibihuha byari byaciye ku buhinga ngurukana bumenyi ntibyigeze buvuga 4000 bwavuga 36000 bwavuga 40000 enseignants fictifs barakora ibiharuro fastidieux kugeza hamwe bavuga bati umunyamanyanga wa mbere muri kino gihugu n'umushikiranganji wa fonction publique n'umushikiranganji w'indero. Urumva babibegeka ko komisi tuvise une bande de ministres irresponsables.
Ubushikiranganji bw'abakozi ba Leta ubw'indero n'ibiro by'umushikiranganji wa mbere bakoresheje abakozi bagera ku 55,953 muri urwo rusasuma. Bategereza rero guhinyuza koko abakozi 86,500 n'amajana 552 banditswe mu bushikiranganji bw'indero bari ku kivi. Mu gukora rusasuma, ababijejwe bafadikanya n'abajejwe indero n'inyigisho mu ntara, mu makomine no mu mashure, bafadikanije nabo mu kigo gikoresha ubuhinga bwa none arico Media Box. Umukozi wo mushikiranganje bw'indero yategerezwa kwerekana karangamuntu n'ikarita yo kwivuriza ko akishura ibibazo, akerekana ikete ryamuhaye akazi, akavuga nimero yiwe ndangamukozi wa Leta, akongera hagafatwa ifoto. Ibyo byose byaraheza bikarungikwa muri Media Box, ikigo gikoresha ubuhinga bwa none kugira ngo bibikwe mu buhinga bwa none. Ubwo rusasuma rero rwaragunduye ko harabakozi bagera ku 5500 na batatu batasanzwe ku kazi n'abandi bagera ku 695 batari ku mirimo yabo ku munsi wa rusasuma ku mvo z'indwara ingendo canke batari hafi yaho bakorera waserukiye ubushikirangaje bw'ikigega ca leta ati co gikorwa kiradufashije cane kongereza amanota mu gihe ikigega CFMI kizoba kiriko kiragenzura ukugene dutunganya ubutunzi.
Depuis le mois de juillet, on a noué un programme économique et financier avec le FMI. Parmi les critères de performance du programme, Haribo est à donner 3 ans de l'affectif. Donc, on va tout dire à partir. Comment est-ce que mon ami a mon yemba avant de faire un travail de mon fils?
Ibyavuye muri ugo rusansuma bizofasha cyane mu gutunganya ibijanye n'amafaranga akenegwa mu bikorwa bitandukanye by'ubushikiranganje bw'indero.
Bizofasha kugira ngo tubone indero personnel effectif, nuko bizofasha bose kugira ngo hashobore kuba confrontation entre le budget n'abafonctionnaire du secteur de l'éducation. Tout le monde sait que pour que kugira ngo uwo muri ministère des finances arabizi, nuko comme le direction kanaka direction générale ashobora kumenya abakozi bayo ibanga ndega impact budgétaire atobangahe mwaka ivyo nazo twashobora kumenya tubaza rero yuko bizodufasha kumenya kurapproche ku kofonda le budget na personnel fixé par service hanyuma tukabona un budget ishobora kwitegura gutanga tubifagira amaplanification n'amabiyitizazo.
None w'igihumbi n'503 bo bakoko ari abahembwa badakora abari bitabye ibikorwa byo gushira ku mugaragaro ibyavuye mu matohoza ntibemeza ko bose ari abakozi bahembwa badakora harabagirize ubushikiranganje bw'abakozi ba leta ko ari bwo busamara umukozi akaguma ahembwa yanditswe mu bushikiranganje bw'indero kandi yahawe yandi mabanga mu bundi bushikiranganje ariko akaguma yanditswe kandi ahembwa ku mayera y'ubushikiranganje bw'indero ico cyumvira gihuriye ko n'umushikira hari n'abarengeje imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru babandanya bahembwa. Urongoye umugwi wakoze rusasuma aratanga akarorero, uwo nawe ntibamusanze ahakorera ariko abandanya ahembwa.
Uyu Yambona Margarita matike iwe ni 2254 inspecteur général de l'éducation et 2508 muri banki amafaranga yiwe aja muri BPCI Bujumbura. Numero de compte iyo hano n'umushahara yimwa tugatumuye gatoya.
Abandi n'abagihembwa bashobora kuba barapfuye canke barirukanywe ku kazi. Uwo muyobozi w'indero mu ikomine yaserukiye bagenzi we asaba ko ibyegeranyo batanga by'abatakiri mu kazi byoshirwa mu ngiro.
Turasaba ko umushikiranganje ukoranye n'umushikiranganje w'indero ko baho kwameliora ukuntu umukozi iyo avuye mu kazi kumva zitandukanye duhane amakuru aze atava muri sisiteme z'abafunzi bibike. Ibyo mushaka gusohoka kuko n'ubu tuvugana tubazanije mu makomine atandukanye hari aho tumaze kumenya ushobora gusanga umuntu amaze imyaka 2-3 yaritabye Imana cyane yarabaye hambaye bakomeje bibike kubera amakosa atandukanye mugabo tubazanije kumva yuko umushahara wiwe wo gusohoka.
Iruhande yabo 1,503 hari abandi bakozi 695 batasanzwe ku kazi bivuye ko bari barungitswe gukorera kure y'aho batwagwa abari bakitswe n'amagara canke mu kiruhuko. Haravugwa kandi abakozi b'ubwo bushikiranganje boba bagumye bahembwa ariko barahunze kuva mu 2015 amahera yabo akaguma arungikwa ku makonte yabo kandi atawuyatora. Ibyo rero biravugwa imabayi muri Cibitoke aho hari abakozi posta yo muri iyo komine bari mu gasho bapfunzwe bagirizwa ko bamaze kubona ko hari amakonte aguma ajaka amafaranga atawuyatora baciye bayiha mu nyuma baramenyekana barafatwa bakaba bagirizwa amafaranga agera ku 16,000,000. Uwo mugwi wagize rusasuma waragize kandi amakenga ku bakozi b'ubushikiranganje bw'indero bari ku kazi ariko batararonka inomero y'akazi. Abo nabo umuyobozi mukuru ajejwe abakozi ba leta yasiguye ko abakozi bashasha batararonka inomero ndangamukozi wa leta kandi batarahembwa. Harigaragaje kandi abakozi bahembwa batashoboye kubwira baje kubasansuma inomero ndangamukozi wa leta. Abona buwo muyobozi mukuru yasiguye ko hari abakozi bahabwa iyo nimero ndangamukozi wa leta ntibabimenye, nibaniteho kumenya iyo nimero kuko kubwabo iyo bahembwe nta kindi kiba gisigaye. Kuri abo bakozi 1,503 bishoboka ko bahembwa badakora, imishahara yabo igiye guhagarikwa. Abarongo ya mashirahamwe y'abakozi n'ubushikiranganje bw'indero bo bafite amakenga ko arabigisha bazohava bahagarikirwa imishahara kandi bari ku mirimo. Abo nabo umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganje wa mbere Hedatus Nyandwi General de Brigade mu gipolisi yarabahumurije atabazoba barahagarikiwe imishahara barafise uburenganzira bwo kwitwara.
Niyo yataka kukati jewe ni itwa Nyandwi Minani. Nyandwi efektif kati jewe ni kukati. Tutoja kufata komisyon, tuti komisyon uyo mungu. Mamu shi dema efektif ati efektif. Shemu mujana, mugende mujani haa handa kukafa korela. Mumuhone, mumujana vek soje mto servis. Achasi nimba kukati jewe ni kuri ekore pridele yu mchenda juu. Amahila tuzoya hila, nimbo toka tuzoya uwa. Tuchetu mutwara, tugende mchenda juu.
Ku kibazo cha bamwe rusansuma yaba batari ku kazi, Hedatus Nyandwi ati nabo nyine harategekanywa haguhinyuza mu kiringo kitarenza amezi atatu.
Nabo abandi babera bavuga ngo maze twamaze kubona mu rusansuma tukavuga tuti jewe kwa mama Karo Sanse parce que nari muri lo komedikari. Aho tukubwira ko nari muri lo komedikari ari umukozi wa DCE Kinanyama. Tuzata kumukira tuto wakizi, dekatuse tujana mkina nyana, mwini deseye, lundirekteur kominari dora ansenyema. Nyo ya kukonesa, tukushire nga uhanyuma, tuja tukira fonso kili, idevlo kumushara wawo.
Umushikiranganje w'indero we yagize ati iyo rusansuma izodufasha kongereza abigisha. Amayerangana na miliyaridi zitanu n'igice bahora bahembwa umwaka badakora bayikoreshe mu guha akazi abazohembwa bariko barakora. Umushikiranganje w'abakozi ba leta nawe asaba ko urwo rusansuma rutomera nk'izindi ahatakarusho zazanye mu kubungabunga ubutunzi bwa leta.
Pourquoi en 2008, il y a eu un recensement, cette fois-ci biométrique. Parce que, il y a eu en 2008, au moins sur la guerre de Pim, il y a eu chez moi, avec les années 2015, les effectifs des années à passer.
Ku bijyanye n'ibihano abahembwa habiri canke bahembwa badakora bohabwa, General de Brigade Hedatus Nyandwi ntajya umunwa.
Uwo muntu wewe yabaye transfer akaguma ahembwa we, uwo ahubwo niyo byagenda kujya ahubwo duca tubyara nsaraka akantu. Kuko uwaye transfer hariho sisiteme de remuneration. Mugabo umuntu yabaye transfer akaguma muri fishe ya Ministeri ya Fonction Publique, ahubwo tuzaba dusanga ari circonstance aggravante.
Mu bindi byasabwe muri iyo nama ni ukubijyanye no gukurikirana abakozi byovanwa mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bugashikanwa mu ntara no mu makomine, kuko byoroshe kumenya ko umukozi atakiri mu kazi kumviza cyangwa izindi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yama yagirije abo muri ubwo bushikiranganje ko batagomba gushira mu ngiro umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none kumva yuko bakongatajwe no kunyuruza ubutunzi bwa leta. Umukuru w'igihugu ariko ingomba ntangure gukoresha ubwo buhinga.
Digitalization zo iheri wanje ncendabashira mwe bimuri uwanditse ikete ncandaribona kwiri ke tutagishura none si so go programa go suka chuvuga utirimaze imisinga nuko none ruje ntichayandika
ndabwije kuri ngaho ibintu dufisa amarogisier bame amarogisier aruzuye amaserver aruzuye mugabo nta numwe ayazi ico cyoce basi twaze tukijeko ndaba muri nzobikora ariko.
Evariste Ndayishimiye amenyesha ko agiye gushiraho itegeko rigenga ibijanye no gukoresha ubuhinga bwa none mu buzi bwa leta.
Ikindi abahinga bamaze kumbwira nuko tuca haza lowa do digitalization najyo lowa si la digitalization ni preze importa barimbwiye kubera iki nkabo batrisha mwavuze ntibija mu mpanuro bija mu bihano la lowa era siti trish tuepini lowa si la digitalization nayo nyene mu byihutagira ngire ririmo ndaribone neza n'ibihano kuko sinari inzira content yagi ngene meze baramaze kumpa amashapitwe rero ndabigejeje kure
Igikorwa nk'ico carabaye mu gisirikare cy'u Burundi hakaba hitezwe ko no mu bundi bushikiranganje haba rusasuma nkugo kugira ngo ntiyasubire kuba abakozi bahembwa badakora canke bagahembwa habiri.
Urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Ariko shoferi neza bite?
Banduku nje fituganiye ibi. Mbone frontiere kwa pitisha magari kuna kwa nini hapa?
Ndibera none shoferi kugeza none uzumye ni moto kanone. Ukuna jaga nibwira ko Combo Taxi ari moto kiri serious
none. Monsieur, banduku basibasi ni makosa yangu lakini. Angalie magari sote zinasimama mbele na nyuma yetu. Nazo zinangua zipite.
Tuna serious.
Ndapita api sasa tungwa turi yetu na shiki shapika na shiki tutapita.
Njye ntabwo nshobora gutegereza rero. Njye harimo ari inyama ngomba gufata hakurya umupaka. Ikindi njye bicuruzwa mvanye muhumuro. Abakera banjye bari hakurya umupaka barabitegereje. Kandi ni ibintu byihutirwa.
Bandu kusasa nataka mini feni ni baba eh?
Yeranje nyene gira icyo ukora. Kuko n'umuntu akajagari koze muri aka karere. Ni mwebwe abanyabugo mukazana. Rero ibi nk'ibi bintu ko. Niba utagi utazi cyo gukora rero kankwereka. Umva bave mu nzira.
Bandu kumeze unakuwa mwenda bazimu. Acha ibi cyo kuhamu. Unakuwa mwenda bazimu onini. Monsieur, kukongesa tana gusa kuvola yangu. Haiko unjo kuna beba, minye niko naendesha gari. Tunasikili sana.
Wati moto karelo tugeni.
Munione banduku. Ndapita pia pa wafe kuku naona lakini. Vitu gani hivi?
Ngumba kujirusaji kuza na inyama. Mwa wachile bakunde nyama choma mukabari kange. Uwini mungu waro bandababu girichiko. Uzikwara mutsababu zinyama. Nani munu wazoja kugaruka mukabari kange.
Basi pokia sile si mwenye kuna kuita. Kwa msami nini angali kule mbele wikuvi na pitikana. Niko na kiatu sai sai.
Suwara mama garaji wako migenze kuti. Aro?
Alo.
Umba, umbubu.
I'm going to go to the house.
Ariko se madam nkubwire mu ruhe rurimi kugira ngo wemere ko nange ndimo guhumba ubu ni ntabasha gutanga ibicuruzwa ngo nzane nizo nyama uzi ko ndibusubira kwisuka neza neza urumva akabari kajya kadafite icyo kezo katahita gahumba ha uzi ko ubu ngo mushobora gutambura byose none nawe uri kutangira kunshinja ibinyoma
bandu messi niko nabari mbaya
ngo
vraiment niko nabari mbaya vitu venye mina ambilua kula se frontiere nafungiwa na siye nafungiwa sababu gani na siye kwa watafungula sangati
mweche mpakura funza kwa kwa se
ndiyo na siye kwa watafungula sangati
madaura vyombise mama na we
nda vyombise aliko mara ya ane mumi dengi ya kumwani musinga kwa utaja mute munga kutori vinya mazao umama hila ya ane ama nisema tura kuta kuishudi mara ziru kanyekwe ya taminer bari nani henda vili vini bari.
Mada uzi business yanjye uzi ko ubungu birangiye burundu nkubi nyama zose nakoreshaga ndazikuragira rusange ubuse biragenda gute
bandu amuko nye peke na mi hapa kaba tabiko bana pita ku frontiere baende ndafa kazi gani ya pite
nose watwara ndenyu ubwo nawe ni yene ubwo imbehe
ni hapa na kazi na nishia make siku zangu zinishia hapa hapa tu
nuko mudukoreke dukore kitingingo yo kugara imipaka dukoze ko twese ingaruka ziri kuri twese
aha musikie basi tuache kwa sikwenda na hukumu Tungwe basi kumsawe wanatushimamia bakubwa wetu, bakisha kia pata gisi ya kutusaidia, bata pata solisi, unavitibieta kwa vya kutusaidia shie vote. Juu hakuna kingine kituteza fanya.
Yewe. Kasikizele wenda. Kasikizele kwenda hari jikorko.
Chari kigani hilo Combo Taxi, igikino muteguri kwa nala benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Radio Ijwi ry'Amerika. Dusubire mu Burundi, leta irihanangiriza Leonce Ngendakumana wahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko n'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi, irabarega gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara riravuga yuko bashobora guhura n'inkurikizi zabyo. Nairobi, Eloge Wirikaneza.
Iryo tangazo rivuga ko umugambwe CNL wiyunze n'imirwi y'iterabwoba iri mu rugo runani rushasha rwiswe ihuriro ryo kunagura amasezerano ya Arusha. Inagabisha cyane cyane umugambwe ari nawe wonyine uri muri urwo runani mu yiri bwataka ku Burundi, hamwe n'abahoza mukuru w'inama nshinga amateka Leonce Ngendakumana ko bo kwibarabara ku nkurikizi zishobora kwaduka. Imbarutso y'iryo gabishwa ni kete urwo runani rwandikiye abakuru b'ibihugu bya EAC, umuryango w'umwe bwa Afrika, umukuru w'igihugu cya Amerika, umunyamabanga mukuru wa ONU n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu. Hari mu ntango za kuno kwezi rwandiko rubasaba kuremera leta y'u Burundi kugira inagura amasezerano ya Arusha sana yahambwe muri kino gihe nk'uko bishyizwa n'abavyanditse, bagasanga bishobora gutuma igihugu kija mu kaga. Leonce Ngendakumana yahoze ari umukuru w'inama nshinga amateka akaba no mboneza zatumye amasezerano yahagaritse ingwano zari zimaze imyaka irenga 10 nyuma yo gusinywa mu kwa munani 2002. Yabwijwe ya Amerika imenyeso yita simusiga byatumye we na bagenzi be batabaza.
Dushaka yuko atamuntu yosubira kuzira ubwoko bwiwe, umuntu yosubira akicwa cyakangazo cyagapfungwa, atamuntu yosubira kuzira byumviro by'ibi abantu bidegembye, aba bahunze bahunguke, aba bapfunzwe bapfungiye ubusa bapfungugwe, hanyuma amatora ategugwe neza atunganywe neza.
Agatondwa asanga ingingo zose abategetsi baturuka ku mugambwe CNDD-FDD bamaze igihe bafata, harimwo guhagarika ibikorwa by'umugambwe wiwe kuva mu kwa gatandatu umwaka uheze atayindi intego bifise atari ugushaka guhebera urubuga rwa politike umugambwe uri ku butegetsi wonyene.
Bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politike, gutyo ubona amahirwe yuko woba ari bo uri mu nzego wonyine.
Mukete giwe mushikanganje niteretse ntavuga iyo mirwi y'iterabwoba. Mugabo avuga ko runani barimo rutazwi kandi rutemewe n'amategeko y'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryabonye urutonde rw'amahuriro n'imigambwe y'abarundi yavukiye mu buhungiro yasinye. Havuyemo Leonce Ngendakumana n'umugambwe CNL, abandi bose bari ku mugabane wa Buraya kandi ntibemewe na leta y'u Burundi. Leonce Ngendakumana aribaza icyatumye abategetsi b'u Burundi babara kurushirizaho kubona mu bandikiwe harimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame, mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije mu kwa 12 guheze ko abiyitse imirwi y'iterabwoba igarame y'u Burundi, ibyakurikiwe n'iyuga rwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda kwa 11 ku kwezi.
Abantu ntibayifashe kumwe, abandi bayifata mbere nabi cyane bavuga ati nahantu abantu bahekuye u Burundi bapfakaje u Burundi bahungiye ngo twebwe nabyo twemera ibi turiko dukoreramo. Tuzobanira dusaba kwisunze ko mbere igihugu cy'u Rwanda duhurira ku bintu byinshi, turahurira muri CPGL, turahurira muri EAC, turahurira n'ahandi hose, tuzoguma dusaba n'abandi bafashe.
Rwasahanura abategetsi kutaba bakananira abagabo bafatiye ku masezerano ya Arusha yatumye umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi kandi nawe wafatwa nk'umuhari w'iterabwoba n'ubutegetsi bw'ico gihe.
Umuntu niyavuga akebura ntibisakirirego, bagenda ahubwo icabakebuye ko barabe mu buryo bushoboka bagikorere ko ahari ingorane bakosore.
Hamwe leta yo kwica amatwi Ngendakumana yibaza ko hashobora kuba imigumuko ivyo atifuza.
Biramaze kuba henshi mwene ibi. Abanyagi barashobora kugirisha vuba ati ubukene, inzara, ubushomeri, kuko ubukene buri mu Burundi buriko butera buba buja muri mwe byo gusega. Yera abantu baze kubaho mwene ukumva abantu batanguye kwiheba ngo bagire amakudeta, bagatangura kwiheba ngo bagire imigwi gwana, ucumenya ko abantu babashavu. Nibaza yuko abantu baze kubita gashi tugafashanya kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitekane igihugu cy'u Burundi cyo nyabagendwa igihugu cy'u Burundi gisubire kugira ijambo
demosegenda kumana yabwije urya America ko izeye kubona amashiri hamwe n'abakuru b'ibihugu bandikiwe bagondoza leta y'u Burundi yemeza kwikete nkiri abanyapolitike n'imigambwe bari baryanditse mu 2014 imbere yuko umukuru w'igihugu w'ico gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye impari mu mwaka wakurikiye. Eroje uri kaneza ijuja Amerika
anu dusoreje aya makuru mbashimiye kwa mwaduteze amatwi muri benshi ku migabane yose yishi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ingeso ntigira maso umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.